Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza bagenzi mwese turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Wabonye imodoka nka zitatu zihagariye rimwe zirimo igisirikare tugipolisi kwana zirakorotse, nateye ubwoba rwose kuko bazanye bapfonye inkoho, ukibaza ati nkumbure baje kwitanya niba barasa.
Iwaretse ari myinshi ishika kuri 12 zidutera ubwoba.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bavuga ko bateye ubwoba n'imiduga yo mu nzego z'umutekano bamaze iminsi babona irimo abapolisi n'abasirikare bafoye inkoho. Inkuru tubashikiriza mu kanya gato kari imbere. Turabashikiriza kandi n'amakuru y'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bariko bavuga ko batavugwa, ni mu kanya kari imbere, mutugume hafi. Duhere mu Burundi. Ku mugwa mukuru Burundi hamaze igihe hibonekeza imodokari zitari nke z'abajejwe umutekano zigendera hamwe. Bamwe mu banyagihugu na cyane cyane ugwaruka bavuga ko baterwa ubwoba n'iyo miduga kuko ibirimwo abasirikare n'abapolisi bafise inkoho ibikoho binini binini kandi biruka gose mbere ahakoraniye imisore bagaca bayifata. Igipolisi kimenyesha ko ari uburyo bushasha bwo gucungira umutekano, gisaba abantu kudacika umutima ariko kuko inzego z'umutekano atari zo guhunga ahubwo ari zo guhungira ko. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Iyo miduga iri kiragenda igenda yimirikanije irimo abapolisi n'abasirikare barikanuye kandi bafite ibigwanisho harimo ibikoho binini binini ndetse n'ibisasu vya rokete, haba hagati mu gisagara cha Bujumbura ku mabarabara makuru makuru, haba mu makariti atandukanye mu tubarabara duto duto canke tw'imigenderanire. Iyo miduga ica hose, bamwe mu banyagihugu baba cane cane mu makariti yabayemo imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bavuga ko babonye izo modokari bakuka imitima, bemeza kandi ko bihuye zica zimuyora na cane cane urwaruka.
Bambara mutsenje mikati uwari we wese baramufata. Yabaza gutora uwo uwari we wese bakaza bazanye icyemezo cyo baje gufata abantu nti babagira ubwoba. Mwabaza ta cyemezo bafise bagapfa gucakira.
Hagiye taza ari nka 5 ziza hagiye baza barazirohesha ziza zikomenduru. Muri nka kagwe babaje ne cyane cyane. Bacha bibaza bongo muri mu migambi yo kujya guhungabanya mu muterano. Nye namwe mukacha miruka kuko babonye imodoka nka zitatu zihagariye rimwe zirimo igisirikare tugipolisi kwana zirakorotse, nateye ubwoba rwose kuko bazanye bapfonye inkoho, ukibaza ati nkumbure baje kwitanya niba barasa.
Iwaretse ari myinshi ishika kuri 12 zidutera ubwoba, tukiruka nyatari tubatwara benshi ntibabare kure bazira ubusa. Turi ku kazi k'iwacu bahita bayora batwara, urumva biradutangaza igituma bahita batwara abantu batabajije kungene bimeze batadusabye na byangombwa.
Ariko hari abandi bemeza ko medugi dafa bihitanye
cyabo bafatangiraza ko babazi babazi frame no bamabaduca ko barengana uko nyene none twe ko baduca ko ngaha ntagice batuvuga yego twe kwa matwicaye ngaha nibaza ko abo bafata babategeza ko babazi.
Ubu ni umuntu bamufashe iyo bamutwaye bakamugira kwitohoza basanda tacho yagira benshi baragaruka, turabona bagarutse ntibikiri cyane nkuko byahora ubwa mbere, barafatira umuntu karanga umuntu yisigura bakamurekura, abantu barapfa ubuntu bagasanga ndakwiketse cyangwa kanyike bafatisha mu gipolisi batohoza bagasanga sibyo bakamurekura abantu mu kivungu bakiyora.
Hari nabandi bavuga ko abagendera muri izo modokari batagera umutwe n'abajejwe intwaro.
Yeje ubundi muri senke baraje bashike bace barasa bace baratwara abantu ariho n'abana bakiri batoyi batwaye bariko baravuza gitari ari bibere mu byo mwishengera bakiri bato bose barabatwara. Chef Dokatiye baramukubise n'amakofi, ababaje ntibabo bana bangana gucyo muwajanye bahitira abaca mukubita amakofi kugeza naho n'abantu bari pembeni bavugana. Birababaje kubona uri umushefu dokati uri kurabaza igituma abantu bayo gutabizi ugacikubitwa amakofi.
Abandi nabo nk'uyu mukenyezi babazwa n'umuvuduko iyo miduga igenderako igatuma haba amasanganya.
Kenshi imiduga y'igipolisi iraza ari myinshi ikaza yirukanga kavuza amafirimbi, ego kabisa barazana n'umuvuduko, bamwe nabo bagahahamuka bivanye n'ingene baje. Abari hafi baragwa mu mifurege, imiduga hari imiduga idashobora guhagarara minini minini idahagarara uko nyene, yihagaze nabi abari pembeni yabo baragira ingorane. Hejo wundi hariho umuntu yari mu muduga munini, miduga y'igipolisi ziriruka wari pembeni yiwe niyo yaguye mu mufurege bivanye n'uko uwo muduga munini bitashobotse kuhagarara.
igipolisi cy'u Burundi kivuga ko ari uburyo bushasha bwo gucungera umutekano. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko bikorwa mu ntumbero yo kugwanya kurusha ubugizi bwa nabi bushobora kwaduka canke kubukinga. Umuvugizi w'igipolisi anahakana ko mu makartier yabayemo imyiyerekano abajejwe umutekano bafatira abantu mu kivunga
kugira abayorera abantu beje cyarimwe nuko bose bakoreye ikosa rimwe ivyo navyo ibishoboka icikora no gukizura kugira ngo bakinge kandi n'abanyagihugu babone ko baremye babone ko abajeje umutekano abari hafi amazi bakomeze mirimo yabo atacho bino abajeje umutekano abantu ntibabahunga ahubwo babahungira ko no kumenyesha yuko uno munsi hajya ahantu habereye imigumuko ry'amakartier niyo ngaha mu gisagara cha Bujumbura uno munsi abanyagihugu baho n'abantu bakorerana neza cyane n'abajeje umutekano mu gutanga makuru kuburyo uno munsi hajya ahantu hasigaye hatekanye cyane bivuye urugo ruhara abanyagihugu bahavuye bajijuka batangura kumenya uruhara rwabo mu bijyanye no gucungera umutekano wabo bahisemo inzira nziza yo kurondera amahoro mu gukorana n'abajeje umutekano
kuva hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu ijoro mu makaritie amwamwe y'umugwa mukuru Bujumbura mu kwezi kwa gatandatu hagati umwaka uheze inzego z'umutekano zarongereje ibirindiro vyazo mu mabarabara makuru makuru na mato mato naho ibanza byo gusuzumira ko imiduga checkpoint byaragwijwe rwose haheza amezi hafi atandatu urwamo rw'ibirwanisho rwaracureshe mu ijoro kubera ibyo naho haja haba ibitero mu bunywero bitandukanye n'ibirabo byari byarugaye byinshi byarasubiye gukora kubera abajejwe umutekano akenshi babiba hafi nubwo ababijamwo bagabanutse. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Lojubirikaneza kuri iyo nkuru. Handi naho abarundi baharugwa mu bihumbi nibo bari bamaze kumenyekana ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Biboneka ko hari abanyagihugu bato bato benshi bavuga ko bakuru ubuzi bwo kurima abafise imirima n'ayandi matungo bavuga ko bayasizeyo. Muri abo igihumbi hari abagera ku 200 baciye mu ntara ya Ngozi nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati abimenyesha. Ni nkuru ya Jean Bosco Ndarurinza.
Ni ku cyambu cha Shenge kuruzi Akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose.
Ibiki none bako kwimana n'ikimbe ngo tumwe ko tujyawe n'umutungo mena hasa na trend w'amenwa.
Aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega Imuyinga Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye
vuye mu Rwanda. Noneho nanagiye gusoma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rwose pase babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twiwasubireyo n'amahoro.
Nari ndamaze ikiringo cy'imyaka 2 naci ngero nyene tukapagasa bisanzwe twaba no ku muntu w'umuyobozi. Noneho nyuma umuyobozi arambwira ati ubu abarundi abayobozi bafatinga bafashe ingambo yo kubasubiza iwabo kubera amakosa agenda aboneka hano mu Rwanda. Ntabwo bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaye iwabo.
Ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntabwo mwebwe tumugomba kuyumva.
Nese zibishimwe nari meye bishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 2017 nguramo amasafuriya 2 nguramo ntizunya ni radio cassette byose sizizese zayo nika ninda mwana ngaba batabwe mfuko yarimo nibafa abantu 2019 byose.
Hari nababwiye ijwi rya Amerika ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha
kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo rise pasi kubundi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha kwaga twahisemo kuza nyene.
Harabahisemo kujya mu nkambi?
Oya bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari twagiye kwihahira.
Ubu barabivuga nyene ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha.
Mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge baduhe dutwara mu nkambi kuko turabankira ko tutagiye duhunga tutuzataha.
Kuruza Akanyaru hari abanyentega benshi bari baje kuraba abo bomenya
twebwe arabatutse bamwe bagiye gupagasa abandi bagiye kera baratura ubwo rero barimo baraza amuka gusa mu bagintu bagi bahunze ntabwo turabonamo
arabo wamenyemo
barimo
bamenye mu nkande
mwabombona habi wacu kumugore bakora hano hafi ku gidesane bwa yagiye ajya gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye ajya gupagasa
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intware we hagati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba w'u wa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi
leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje intware we hagati nisho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mubanyu mushikiye mubanyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi utabaremesha
umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ati ivyabaye n'ikimenyetso cy'uko Uburundi bufise umubanyi mubi
abacha habonyene ni hafa amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye ingozi ariko bararenga 200 kandi turumva ko nabandi baguma birukanwa bataha ibyo birafite ico bivuga ica mbere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake dufise umubanyi mubi nta cari gutuma abirukana ubutarariye narirya n'abari mu ikambi y'impunzi twasabye yuko abashaka gutaha ariko bagataha kugeza n'ubu bakiburagizwa ngo ntibatahe
Pascal barandagiye yasabye ko abatahutse nabo nyene bocungana kumvo zo gukomeza umutekano
ikibujijwe citondekwa ntihakagira umuntu atashe cyane yo kunyegeza muri mwebwe atereka ngene njahe n'abandi ngo havaze abari batangura kudurumbana ngaha uko mutashe nibaza ko muzinanye sivyo mushingana igisho mukabona utangwe kuraba ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwasi ntaduterana intambwe
ku mugoroba w'u wa gatandatu umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umuryango uraba ivyimpunzi ku isi HCR baci batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika kuruzi akanyaru barindiriye kujabuka umushikiranganje Pascal barandagiye yasavye ko abajejwe intwaro bokwegeranya mu makomine imfashanyo z'imfungurwa mu kurindira iza leta zogaburira abo bantu muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tukivuga ku barundi bahungiye mu Rwanda kubera ukutavugwa kw'ababa mu bisagara mu Rwanda nyene babandanye bitaba imana urongoye impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda hasigura ko benshi bapfira mu nzu batigeze baje kwa muganga kubera kubura uburyo bwo kwivuza inkuru ya Tabita Mukamusoni
mu bintu nyamukuru impunzi zifitiye uburenganzira ku isi yose harimo gufungura kuryama kuvuzwa no kwigisha abana ivyo bikogwa n'ishyiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR rikoranye n'igihugu kiba catanze ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira bwo kuvugwa ku mpunzi ziba mu bisagara buhabwa bamwe bamwe bivanye n'imyaka umuntu afise wiri nkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara avuga ko imigwi ivugwa ari imigwi y'abantu badakora cyane abakora cyane ntibavugwe
impunzi zahunge mu bisagara bamwe bafungura nabi bigatuma habaho ingwara cyaziyadukiza usanga mbere bamwe nabwo bagwara nkarose bwa buryo bwo kuja kwa muganga ugasanga rero cyagwara ingwara icimuhitana kuko hari ingingo yafashwe na ASER bavuga yuko abazovugwa ari abana bafise imyaka 11 na mezi 11 kuva ku busumwa na kivuka na bakenyezi bungenze nabo baravugwa ku buntu ariko kuva ku myaka 12 gusha ku myaka 69 abo onye bavura gusa za ndwara z'ibyaduka
ikindi ubuserukira impunzi ziba mu bisagara byo mu Rwanda avuga nuko nabitwa ko bavugwa ari bo bana n'abageze mu zabukuru bibasaba uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashikaho bavurirwa kwishira hamwe bita AHA riri i Kigali
bwe yuko ariho impunzi ngaziri kure ya Kigali nka Nyamata nka Gisenyi nka Ruhango na Muhanga abo rero baragira ingorane mu kwivuza ko bisaba yuko uyugwaye utiza kuza mu gisagara cha Kigali kandi ugasanga aho hantu na hantu hamwe gusa icyo gituma twosaba ngo abatwumva leta y'u Rwanda turazi ko ifise mu ruhara runini nya kugira ngo abantu bashobe kuvugwa neza hase irafise mu ruhara n'abafasha nabone barafise mu ruhara runini nya
Maria namusanze ku biro vya AHA aje kwivuza afite imyaka 64 avuga ko hari ingwara zimwe zimwe nabo nyene batemererwa kuvugwa bivuye ku mategeko ya HCR
kwavuwe kandi batwakirie neza miti twarondera twayironse ni pimo vyo muri laboratoire baragupima je nibaza ko amaso canka amenyo batakuvuza gukubera uko narabajije bambarira ko amenyo bidashoboka wewe nyene ari wewe wivuze n'amaso kandi bonyene ntibashobora kuvuza wewe nyene urayivuze niyo urumugwayi urembye cyane transfere zarenze zitandatu mu kwezi canka amezi atatu twashobora kwigura
transfere zitandatu ku muntu
si ku muntu abantu batandatu barenze we windwe inturonko
Justine nawe namusanze kuri AHA aje kuvuza umwana asaba HCR na leta y'u Rwanda kuvuza imice yose kuko imunzi iguma ari imunzi na buryo baba afise
je nanje kuvuza umwana bamuvuye batwakiriye je numva bari bakwiye kudufasha twese tukavugwa kubera ko twese twaje duhunga amafaranga yo kwivuza none bibabyoroshe kuyabona barakwiye kudufasha twese
barasaba yuko ngo ubona dasu buryo bwo kwivuza cyangwa kuronka ivyo bindi bintu byose byankenegwa yogenda mu makambi
nivyoroshe nivyoroshe na gato yuko abantu bose bagenda bagahera mu makambi biba bigoye kuba umuntu nyene ashoboye kuronka ashobora kurara mu gisagara mugabo siko abashoboye no kuronka uko yivuza
uri nkuru nziza we asaba ko impunzi zose zovuzwa kandi bagatanga uburenganzira bwo kwimunzi zovurirwa ku mavuriro ya leta yo hasi ivyo bita centre de santé mu gifaransa kuko kwivuza bica biba ingorane no kubasanzwe bafite ubwo burenganzira nayo abatavugwa ngo ni bapfume barunswa mitiwele kugira kwivuza vyorohe mu bushikiranganje bw'impunzi nibiza mu Rwanda midima bo basaba impunzi yose ibona kwidashoboye ubuzima bwo mu bisagara kuja mu makambi y'impunzi kuko aba mu makambi vyose barabironka kandi ku myaka yose ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze cyane Tabita Mukamusoni aho mu Rwanda mu Burundi hagiye haraba ubwicanyi bukabije mu myaka itandukanye kahise k'igihugu kugeza n'ubu ucibonekeza mugenzi wacu Frederic Undikije mu kanya gaheze yavuganye na professeur Deogracias Deogracias na Terence Mushano kuri iki kibazo c'ubwicanyi Terence onumunyamabanga mukuru wishira hamwe ryabacitse ku icumu ase genocide cirimwo hari mu kiganiro muri sanga dutega amatwi kuvyo baganiri.
Muziko bi murakoze kugira ngo ushobore kugira ikintu cyakuganye kuri ibyo bintu by'ingorane zagiye zasikira igihugu. Ni batanu kuri ibintu byabaye muri bito tutavuga ko ari ya kera cyane kuko nta myaka ijana iheze bitanguye ahetse imyaka mike cyane itarashika na 50 mugabo iri kwiregereza ariko ikigoye ni uko usanga nk'uko bivuze bifata ubwoko bwose ubwoko bwose bifata kubera igi kubera bamwe baratangura abandi bakihora hamariho ibintu nk'ibyo bigitangura ariko mu nyuma harabaye aho usanga mu mwaka w'2015 wasanga hariho abahutu n'abatutsi bari ku ruhande abandi batutsi bari ku rundi icyo ni ikintu gishasha nibaza ko gishobora no kunadufasha kubera akazo hakiriho abantu bahanganye bitwa ngo ni ubwoko buhanganye n'ubundi icyo kirashobora kudufasha kugira ngo turusheho kubivamo ariko gusubira inyuma rero karara ibyadushikiye kuva mu 1961 1995 1993 haibana ibyo mwakoreze birafise isano cyane cyane kubera bituruka ahenshi kudaharanira ku kumerana mu gifaransa navuga la non acceptation de ces proches c'est dire hariho ukundo umwe wese agira ati nibyo biza gutwara nibyo biza kutahizira ubundi ariko ivyo nushaka byaje no mu nyuma mugabo mu ndango ya byose harabaye ndiva no kugasuzuguro no kumigenzo yari sansibiro mu Burundi akaba umuntu asuzuguro ubundi ibyo ndabivuga kubera
none kamushikana he Deogracias nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose
cyo kwihorana muravuze n'ico kibazo cyo gusuzugurana ikintu cyo korwa kugira ngo izonge sombi ziranduranwe n'imizi n'ikihe mu kanya gato cyane gose
yakugira imana niba tameze yuko no kuri yabatosho n'ubwo zaherere akicara kiyumvira kuko nta numwe muri bose uko ari cyane batatu nta numwe agituye ubutsemo mu kamatiko turasubiranamo nta numwe yunguka na buhoro buhoro icyo rero umuntu amaze kukibona ko atanyongerimo kuri umwe wese kandi tukemera yuko n'abaza hanze babidutuma cyane cyane baba bafitemo inyungu bagomba kuduterera kugira ngo baronke ingene baza kudusahura cyane cyane ibyo twumva twashobora kuja hamwe no kuri tukumvikana
icyo ni ikintu icyo ni kintu abarundi bakwiye kumva ko muravuze ikintu gihambaye cyane gose n'uburyo bwo guteranya abarundi bakaryana ku bintu ataho bihagaze kandi ibintu mu bindi bihugu ahubwo abantu bashaka kubyisunga ubudasa kugira ngo bubake igihugu eka bunge n'ubumwereka tubaze n'umushyira nahe Terence Mushana nawe nyine atubwire kuri ubwo bwicanyi mu Burundi ayo mahonya bwoko bwicanyi kwihorana gusuzugurana ibyo bintu bidahera biguma bigaruka imyaka yose mushiya na Terence Mushano ku bwanyu biva kuki
murakoze mushinga na Fred nagira ndamutse umugenzi wanje nkinahamira uko kugene yatanguye avuga yuko imvo ziriho ari ibintu byo kudaharanira no kwihorana ariko rero mu bisanzwe ubwicanyi bwavuye muri mu bwabaye mu Burundi kuva 1965 murambaye imyaka 51 igice cy'ikinjana ni ubwicanyi butagira imvo n'imvano kuko basobokuru bamyeho abahutu n'abatutsi kandi atawanja wangura baraba muri ico gihugu barakigwanira baragikingira umwami rugamba aracagura abarundi bose kirabakwira ariko rero murumba 1965 igihugu kimaze imyaka 3 cikukiye hakiye haba ubwicanyi bw'ibonyabwoko cyatutsi mu bukeye n'ubusangana hangera mu 1972 mu Burundi ubwicanyi buramara inganda 1988 tega marangara 1993 n'imyaka yakurikiye gushika mbere naho oni yasizeho ishyirahamwe umugwi mpuzamakungu gutohoza ukemeza ko habaye icaha cy'ibonyabwoko mu gihe hari habaye na kudeta y'ukwica umukuru w'igihugu w'ico gihe Melchior Ndadaye ivyo rero nta muntu yovuga ngo birafise ishingiro benshi bitwaza ngo bapfa ubutegetsi mbega hategeka abarundi bangahe ku miliyoni hagati y'icyenda n'icumi ni ukuvuga yuko abategetsi baba bake mugabo ntibyumvikana ko bokwegera mu rupfu bene wabo ubwa mbere hoho iki gihugu uko kingana gitegerezwa kuzobaho kiramwo ubwo bwoko bwose mbere n'abanyamahanga bakaronka ikibanza nta kimvo nimwe na ntoya mwe twebwe mwishyirahamwe ase genocide cirimoso turigera tubona yayotuma abantu abarundi bamarana nta mvo nimwe
Terence Mushana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko kuva imbere yo kwikukira abarundi bose bari bamwe bagwanira igihugu eka mwavuze n'umwami yacaguye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi basubire bisunge iyo mico ya kera y'ukubahana yo gukundana n'iki
kugira ngo abarundi basubize hamwe kubera imitima yaturagaye kubera habaye abantu bagize intuntu n'akabonge bakicirwa abantu ico subiza hamwe uburundi kikunga umurundi yoba intahe hoba ubutungane hoba ukuri kutanyoganyoga mugana ukuri bimwe atazo gusiga n'inkore ku maso
murakoze Mushana Terence reka duhe ijambo n'abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bari kwa twumviriza turi kumwe na Jerome Mirweneza murafise ikibazo murafise icyumviro murafise ico muterera mu kiganiro turi kumwe n'abashyira nawe babiri deo gracias nina hamira hamwe n'umushyantare Terence mushano
ego twebwe twebwe barundi mu isanzwe turabona ko ibintu aho bigeze cyabaye rudozi twasaba nk'abarundi bari hanze ko bohunguka ama makonga kadufasha bakaja mu biganiro cyo bahengami n'ibyo mbona byafasha urundi
murakoze Jérôme professeur deo gracias nina hamira mwavuze ingorane ziri mu Burundi gusuzugurana ikakutihanganiranira ika hamwe n'ibindi cyimviro cha Jérôme ni cyimviro gishaka gufasha abarundi boje mu biganiro bakene kuja mu biganiro cyane 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 ubanza bagahindura niyo mitima yabo
ego cyane jewe ndakubwire hari akantu kanje mu mutwe kubera Terence namusabye mumbabarire kuko sine namura mukije mugabo reka ndamuramutse none ndamuburukiye ko ndamusubize mu ndona mu ndumane ko nawe yandamukije
yego
nuko rero mugenzi ngenzi baza n'ukuri uko ibintu byabaye urabona amatariki yavuze na tukatwa yavuze mu ntango n'ibindi byagenze watanguye n'uwasubiye ibyo tugiye ko ndibaza ko tuzajya guturonga udushika ubu twashaka twasaba byirengagiza uko umwe wese arazi igihande ariko hari aba kandi wese ndavuga ngo tukuri ibyo rero twashaka tukaba tura cyane cyane umuti nibaza ko twahagarara kuri icyo kintu gikomeye cyane nje yenze rero kuri iki kibazo cy'uyu murandi ni ukuri ni byiza cyane kuko ahantu hose hari abantu bantu hari ibiganiro hama hariho ikintu bitagira bumvikane urabona mu muryango ni uko umugabo n'umugore cyangwa ababyeyi n'abana kugira ngo umuti hamwe bumvikane ibyo ni ibintu byumvikana cyane rwose mugabo ingorane ziza kutera ni uko bigira ahantu hamwe usanga umwe agenda ku ruhande rw'ikintu sinshakonana bidakungana na gahunda sinakubonana noneho iyo babyiye byerekeye igihugu hari aho hacaza mu ndi gihugu y'amategeko ayo mategeko rero tugomba kuvuga amategeko yerekeye ibiruwa zaba fondamentali cyangwa ibiruwa zisanzwe zo gukora mu gihugu mugabo ari wose ijye konvensiyo akabose de desiziyo bivuye d'un côté comme de l'autre nko mu Burundi hariho desiziyo za Nations Unies kaba na le n'akore byose byabaye kandi n'ibyo nyuma byabaye n'ibyo bikunze ni ibyo byose nibaza ko twebwe ngaha biragoye kugira umuntu acapa umuti ubonye na madame ko twibimeze ntya mugabe ikintu cyo nzimikiye ko gikomeye dushobora kumvikana n'uwo mutavukanye dushobora kumvikana n'uwo mutavukanye ubanza kuyahaga hanyuma rero umwe akavuga ubundi akavuga ubugabo mugahishukana nyakubwira Imana Frederic hata kuri kuriho nibaze ko atandukana n'uko abantu bayanga
uko kuri n'ico kibazo cama kigaruka gihe cyose tugize ibiganiro n'abarundi ravuga ko bonyine batavugana ukuri reka tuce tubazana Terence Mushana mu gihe abarundi batari ko baravugana ukuri ivyo biganiro bizoronka inyishu ibazo vyo mu Burundi mu gihe kirekire kirenga ya myaka nka 10 hera ugasanga bari ko araryana basubiye nkuko bavuga mu Faransa muri case de part bagasubira muri bwa bwicanye ikintu mubona cyakorwa kugira ngo ivyo biganire bigira kamaro kugira ngo abarundi bahebizange so zose twavugana iki mushyantahe Terence Mushano
ubwa mbere hoho kugira ngo abantu bavugane kuri nuko batangura kwemezanya ko bakosheje iyo umuntu avuga ati iki cyarakozwe iki kirera kirirabura nta mpari zibihuza n'ukuri kuba kuri ngaho abantu barishwe abantu baguma bapfa haheze imyaka ine bagasubira haheze imyaka ine bagasubira ibyo bintu kugira bihagarare bategerezwa ubwa mbere hoho guhagarika umutima w'ubwicanyi
rakoze cyane mgenzi wacu Frederic Nkundikije yaganira na Professeur Deo Gracias Nkinahamira na Terence Mushano ku kibazo cy'ubwicanyi bwenda bwibonekeza mu Burundi kandi bukaba bwana hereye no muri kahise cy'igihugu Mwakoze kudutega amatwi ahani naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro mubandanye mwumviza ibiganiro vya radio y'Amerika murakoze.